Hii ni Radio Ijwi ya Amerika. Ijwi ya Amerika rigiye kwashikiriza ibiganiro byaryo mu Kirundi mu Kinyarwanda mu Burundi mu 2020 migufi ya shortwave ku metero 19 no ku metero 22 mu Rwanda butukumvira kuri FM 104 n'ibice bitatu. Mushobora no kudukurikira kuri Facebook na YouTube kuri radio yacu no ku kibanza cacu cy'amakuru Westatu akaburungu radio yacu bewa akaburungu.com. Mwineza nchuti mwese na mwe wakundi radio Ijwi ya Amerika muri kumwe na Federica Mwanikije. Ikaze mwese mu kiganiro muri sanga.
Muri sanga ni ikiganiro cy'Ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi rya Amerika.
Cyo ndi mu ntara muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi ry'Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Ntuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Mukiganiro muri sanga cyo munsi tugiye kuvuga hanini ku matora y'umukuru w'igihugu muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika yabaye ku munsi wa kabiri itariki 3 y'ukwezi kw'11. Aya matora nk'uko mubizi yabaye mu gihe isi hose isindikajwe n'ikiza cya COVID ari nacyo gituma igikorwa cyo gutora cyatanguye kare hakoreshejwe uburyo bwa posta hamwe n'ibibanza bitandukanye abantu bashobora kujyamo gutora mu ntumbero yo kwirinda icyo kiza. Ingaruka zivyo rero zaribonekeje ku munsi wa kabiri aho ijoro ryarangiye uwatsinze ayo matora atamenyekanye kandi no gushika ubu akaba ataramenyekana kubera igikorwa cyo guharura ayo majwi kibandanya. Uyu munsi rero twatumiye bamwe mu Barundi bagize uruhara muri ayo matora hamwe n'abayakurikiranye hafi batari muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Turi kumwe na Professeur Deogratias Nkinahamira nari i Bujumbura mu Burundi. Muri aho Nkinahamira.
Namahoro Karisa, nzi neza cyane namwe muraho.
Turaho turakomeye, aho byifashe neza?
Yego, hano nzima. Ameze neza, n'abakuru atari ho bari, amahoro ahari bahati. Ahasigaye turahafashe.
Ni byiza cyane rwose. Ni byiza cyane rwose, turi kumwe cyane. Turi kumwe kandi na Leonce Hakizimana ari mu gisagara cya Chicago, aho ni muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Muri aho namwe Hakizimana?
Kwasha turi ngaha, turakomeye.
Ni byiza cyane rwose, aho byifashe gute?
Basha, aho byifashe neza rwose, turiko turakurikirana amatora ingane uko aragenda, turindiriye nyine ko turaba uwatsinze.
Ni byiza cyane rwose, turi kumwe kandi na John Daizey, wewe akaba ari Iowa. Muri aho neza John Daizey?
Yego, turakomeye cyane rwose kandi nta ngorane dufise aho ngeze amaso. N'abariko baratora ndabona yuko barindiranye igishika cyo kuronka ibivuye mu matora kugira tumenye ugiye kuturongora. Hanyuma ndaramukije umuvandimwe duhana urubibe aho muri Chicago. Ndi Iowa nawe na nushobora gutemberera karara ntashe ni hagufi. Ndamuramukije cyane.
Reka mukiye tugiye gukora ikiganiro, hari amakuru ariko aratangazwa avuga ko abajejwe ibikorwa vyo kwiyamamaza bashinze urubanza rwo kwitwara basaba ko igikorwa cyo guharura amatora na muri Leta ya Michigan cyo hagarikwa. Imbere yaho akaba yari yasabye nuko Wisconsin ibiharuro byosubirwamo bagasubira guharura amajwi. Ariko ivyo nivyo tugaruka ko imbere yaho nashaka dutangurire ku mushingantahe Nkinahamira Deogratias ari mu Bujumbura mu Burundi. Aya matora n'amatora abantu bose ku isi bariko barakurikirana, namwe ndazi ko mu Burundi muri ko murakurikirana cyane rwose, ayo matora muyabona gute mwebwe aho muri mu Burundi?
Ikintu cya mbere ni ukuri no kubwira ni uko aya matora aratangaje cyane. Ibintu byo muri Amerika genda bikunda kubikurikirana muri aho mperuka yo naramaze imyaka itari mike 91 na 92 nkabona ari David muri California. Nicyo gituma namarandiko ndakurikirana kuko nari nagerageje kumenya ibyo ari byo. Ikintu cya mbere rero kubwira ni ukuri aya matora ndatanzwe kandi ndahuriye n'ayandi yose yabaye kuva imyaka hasi ndabona urabona nk'ubu baravuga neza yuko yifatira abantu benshi cyane kubera habaye imigrande mobilizasiyo cyangwa se abatora de repubulike de demokrati abatoye padiriye muri 2016 bari 36 miliyoni z'amerikani noneho muri 2020 hatoye abarenga 250 miliyoni c'est presque le double.
Nukuvuga ko ariho abatari bwashyira imyaka gutora bashoboye gutora reka n'abantu amatora atacu yarabwiye ariko babonye ko ubu bikenewe
yego babonye ko bikenewe bara nuko nyine hari babonye ko ubu bikenewe kugira ngo barabikunde ba departaje kugira ngo babatandukanye kuko iyi kampanye ntiyagenze barashimye ibintu byo kuregana ibintu byinshi cyane kuko ntibabonana barangana ibidasanzwe baragirizanye ibintu byinshi harimo rero umwe wese utegereza kugira arangize kugira ngo arahe ku ndobo ujya gutora harimo rero muri aya matora mugabo hari ikintu kanini gitangaje igihe kintangaje gusumba ni uko n'abatoye batoye kare bari benshi cyane ariko babura batora barira make yose urumva n'abava hanze barabaye benshi ni ukuvuga ko bose babaye interese urabona kizamerike ubuya barabaye interese ubwo ni uko batangiye kuvuga ngo hari n'uwo wabuze ariko ikintu rero nakubwira biriko biratanga n'ikintu kiriko kirasokoroka mbona icyo ni cyabyononye ni uko banki y'etat babaye ubije iguhagarika guharura amatora y'ijoro
icyo kibazo cy'amatora kaci harugwa y'amatora ryabaye rihagarikwa reka tukigaruka ku kanya ariko tubanze tubaze n'umushinganahe John Ndayize nawe nyine atubwire ukuntu abona ayo matora eka n'igikorwa cyo guharura nk'uko muwizi mu bisanzwe umunsi wa mbere w'amatora toritekure uwatsinze amatora yahora amenyekana John ibintu bisanzwe byabatangaje muri aya matora muri iki gihe n'ibi
ekome mu bisanzwe ibintu bya bisa n'ibyadutangaje ejo niho twari twiteze yuko turara tumenye uwatsinze amatora ariko ntibyabaye ntibanabitangaje ariko kugeza kuri uno mwanya nk'abantu dutera duhana ahantu inkuru baravuga ati ni kubera iki kita cya korona cyatumye abantu benshi batora hakiri kare bakoresheje impapuro urabona ko twari dusanzwe tumenyereye dutora bigenda elegitoronic bikagendaho naho amajwi akaca harugwa otomatike ariko ubu siko bimeze ni ukuvuga benshi n'ubu baravuga ati yuko amajwi akirindiriwe kugira ashike aho bajejwe kuyaharurira rero urabona yuko ubu hariho ibintu bitangaje cyane rwose ikindi nacyo kandi urabona yuko nk'uno munsi turiko turabazanya twege nk'abafurika cyangwa abenegihugu ati bimeze gute baravuga ati kwege kweri turarindiriye nk'uko namwe murindiriye urumva twese turabazanya ntawuzi icabifatiriye ntawuzi biriko birabandanya hanyuma rero ibiriko biracanacana kubu undiko ndabona nuko Trump aravuga yuko natatsinda aca yitwarira demokrati yuko yibwe amajwi nacyo tugaca twibaza ati none ko twege dusanzwe tumenyereye Afurika ariho honyine umuntu yitwara yibwa amajwi hano hoho aharugwa kicyambere
nonega John Ndayizeye mwebwe mwatoye ryari mu twibutse bwa mbere rambe
jewe natoye mu ntango y'indwi ihetse hari ku wa mbere iyi ndwi ihetse
ibintu birikoreshwa ubu mwari mwibaje ko byoshobora gushika
twege twari tuzi yuko ari ibintu nyene bya kijambere nk'uko tumenyereye turi mu gihugu giteye imbere yuko ibintu bizoca biharugwa otomatike nk'uko nyene twari tubyiteze ariko siko turiko turabibona uko turiko turabibona harimwo ibintu biriko biratera amakenga kandi n'abanyagihugu benshi ubu ni ukubwira yuko ibyo bari biteze batakibyiteze kuko nihagira uwutsindwa hazobonekamo ibintu byivange ibya z'ibintu biza bicokoza umugambo nuriya urumva rero birimo amahenyu
yego namwe leonce hakizimana namwe mwaratoye ubwa mbere na mbere mutubwire mwatoye ryari
aya preface to imbere areze mushatwa ratoye twa twarungitse mu mwakari ni cyakiri kare twarona yuko tutoja ku murongo n'iki cyiza cyateye
none umwebwe ayo matora mu yabona gute nkuko twabivuze mu ntango ibitigiri eka hari ibitigiri bikorashikizwa mu mugabo harimo n'intara zitarashikiza ibyo bitigiri bikaba biva ku mvu twavuze abantu batoye bakoresheje poste eka abantu batoye imbere ayo majwi yose akaba kiriko araharugwa uye mu watsinda batatarambe uboneka ku munsi ugira kabiri kandi gushika ubu n'ubu bitaramenyekana uzotsinda wewe mwavyakiriye gute aho muri Chicago
je nibaza ko byose ari ibintu bisanzwe urandiko bikoragenda ingorane yabaye mu ntango nukubera ko kubera iki kiza hari abantu benshi barungutse batoye hakiri kare ayo matora rero n'ubu ntaregerana yose ngo bayaharure hanyuma igira kabiri nukubera n'abantu ibimenyeshamakuru byinshi byari bizi yuko abademokrati bazotora nibyo bari bategekanije amapuruzi yose baho ku buryo abantu rero mu mutwe wabo bari bazi yuko abademokrati batsinda atangora ubu barabonye ko bitariko bigenda uko bigasha bituma abantu bagira ubwoba mugabo nibaza yuko urabya amaeta asigaye kwa matora ariko barahiganwa biharo biregeranye rwose ku buryo abantu bashaka kugira ubwoba bavuga ati none ga Trump agira siratore ubwo turabyo ariko biraja n'ukuri nibaza ko ari ibintu bisanzwe niyo Trump yavuga ko basubiramo kwaburana nta kibazo azobazasubiramo batore hama uwotsindatsinde nibaza ko atangwara nizoba
Professor de Gracias nkinhamira ku bwanyu mu birabira kure ikintu coba giteye amakinyana kiki
jeza zituma nibaza ko hari amakenga nuko bose barikekanye yuko bashobora kwibwa abademokrati b'abarepubulika barabyiketse kandi hari ikintu kimwe kituma umuntu agira n'amakenga ni uko amahitamo amwe yatanguye guharura amavotari korespondanse bo muri Florida niyo bahereye ko hanyuma guharura ayandi hakaba n'ahandi barindiriye kugezaho bavuye bavuga bati ahubwo turindire n'izindi zitaraza urumva sinzi ko ata amategeko ariyo muri Amerika kugira ngo bavuge aho amabiriti aziza gushyikira kuko zashyitse zarasibye ntakwendaho ziza zose zirashobora kutaza zose uko deside nakamenya itariki yari bituma mvuga ndi ntakamaro
mu maleta atandukanye yarashyizeho eka yarahabishyize ahabona yaratanze amakuru yerekeye ukuntu amabiriti yo gutora azoshyikira n'igihe azokwemerwa n'igihe atazokwemerwa
yose ikintu kigoye ngaho muri Amerika ni uko leta yose ifite amategeko yayo itarategeka ibara gishobora kandi bashobora kufata ingingo zitandukanye aho rero n'ubusanga hariho akantu gahaze batoye kuko nta kintu inikipete bikaba bimaze kubaho n'irwa federali ibobwija babwira abasigira ati ibyo aribyo byose akasirana siyene kuko kiriye mbota ni uko hafite amatora haba kandi abantu bagaheza bakizigira inzego ziza kuyakurikirana ingorane rero ihari urabona ng'ubu ahandi hose hariho baramaze gutora ariko hariho ama cyitwa cy'umutare cy'umutare kuri indwi zisigaye baravuga ko Trump ari imbere muri zitanu zayo donda yari rero imisiga ikihagarika ngo yitware akaba na rero na Pennsylvania yari nawe nyine yari antes mugabo barahagaze guharura nijoro naho nyine muri Michigan hanyuma aravuga no muri Wisconsin kuri n'ahandi tuzure tibike ikintu nibaza kiri emvotawe ni uko akora kugira ngo abasitwa ya amerika bagire confiance dans le vote zatangiye no kwandika ko hariho ikindi kintu bita ngo score card gira gihindura redone ziri mu magizero algoritme guhindura redone ziri mu makompyuta ibyo byose urabona ko bitwaye bakwita gusubira kubikinga mu gihe barahabe ukuntu bimeze no gusubiramo gutora barabikubiramo ndaguhereze rero akantu gatoni urabona baravuga neza ko Trump yamaze kuganya na Texas na Florida na Ohio hari donc aho hariho deja de victoire zi mugabo evidemment nanze ngo afite Arizona gusa nyamaze kumenya ko yatsinzwe izo nzizire zizamenyekana tama mbisigaha Pennsylvania Wisconsin badenero urabona cyane kuba nta wibara mugamba ntabwo gukora cyane ntabwo gutanga mentsi ntabwo kugira ngo arize arase ibyo bizeze byo byarahiye ariko ikindi umuntu yavuga ni uko kandi harimo ingorane kubona rero amerika ifite ingorane iramiteranya amajwi iharura amajwi ariko ariko twizeye ko yiba kugira ngo demokarasi iraduha na twebwe iratubabaza cyane urabona ni ukuri yewe namaduko ndasoma cyane ingorane zihari urabona nka l'amore George Floyd ama del volviera e sempre nel da di cubettine di chiming coyan
ego mai
la tanga di sia mugavo se le pepa de noir ci de ci un grande parti para vera
ego mai
noir da grande e quando quali avanti ariko si va de mobma la cori vindo va via de mobma la preuve anne che par exemple la cori de o il y a beaucoup de latino e latino va cioè can donc le l'elettora Rolle, Federica Ariario, occupo più bene occupo più non davanti
chi vado c'ha cindiane zamoko e cano chi vado lascio niente tuo abatugaro qua qua lì con la sciacca non c'è neanche un sacchissimano la ugine a tu dire ne va muri chi che muri huege con noi di faccia brai matora ne va huo hadi you know amakenga mufis
oya na makenga na make ya huko kuko ino muri America ama italiyo atunga matora yo muri yo eta imwe yose amateke ku afisa atomo yose ayo agizu ufite kibazo mu bari ko baritoza araheza akaraba ariyo personnage bagira hamwe bakibasura mu gutora ni umwe yobona yuko adashimye baraheza abatunganye bakabatunganeza basuramo bagatora ntangora nimwe ba kenshi bitera ingorane iyo hagiye nko polisi batangwe kubishi umwe akaterwa amacane kurusha uyundi mugabo naho nyene aheza igihe aheza agakurikiza amategeko kuko nicyo kimaze gufite amategeko ngaha
muriko muvuga rero ko kubera leta z'umwe z'Amerika zifite amategeko atomoye ibintu abantu bafise ko amakenga bisa n'ibidashobora kubaho ivyo vyo kwiba amajwi n'ibindi
ego cyane rwose ibyo ntibishobora kuba ngaha andusaba amategeko nicyo abantu urabye nk'abantu bari kubarakurikira amategeko imigambwe yose niyo ibihari itandukanye ziri hari ni kubera nko kwa Trump aterwa amacane akabare abanyabanyo rero ngo aterwa mugabo abatekinisiye abantu bakora akazi ko guharura abatoye babandanya bakora hageze ingorane bafise bashyize imbere y'abashinga nawe bakabiraba ko ari uko bimeze hama gutsinda agatsinda ni uko bizogenda haba iza Michigan canke Wisconsin n'ahandi hose tuzocinda tubitora hawe birateye ingorane gatoyi kubera uraba amajwi yegeranye cane kandi nka Trump asanga aterwamo cane rwose mugabo Sendese kuzosanga ari ibiharo ari byo bikora bizokora vyo nta ngorane ndabibonamwo haba ejo canke hirya y'ejo tuzomenya uwatsinze
John and Izaye, if you had a role, we could school the animal Taratangazwa, a iman that took Kumba, the Sharabushingwa, a iman is called Yango, if you had a role, we should go to Wango, if you know Doa, good time making out.
Eco Virane Makenga Chanekos, Imambo Binera Makenga. Urabona nk'ubu ejo ndaba makuru kuri televiziyo ya CNN bari kubarerekana yuko muri New York Washington kanintara zegeranye aho hantu yuko bariko barazibira mu maduka ariko arashikwa ko nyimbaho n'amabanki amwe amwe asa nayugawe icyo ni ikimenyetso yuko muri aya matora hagati y'izi y'aya mashyaka abiri ahanganye yuko uzotsinda cyangwa uzotsindwa hazovamo imvururu icyo ni ikintu cya mbere kintera amakenga ikigira kabiri biriko biragorana yuko tumenya amajwi cyangwa abanyagihugu bamenya amajwi ikindi nacyo kandi murabona yuko hariho urundi rugero rw'aba African b'abanyagihugu ba kera ryo baje nk'inyakano urabona yuko muri iyo minsi heze hariho imvururu zabo kandi ubu babihanganye igishika kugira ngo bamenye uwutsotsinda ninde uzotsindwa ni nde kandi aho hari hamakenga akomeye kuburyo impera n'imperuka yabyo hashobora kuvamwo ubugwaneza canke akavamwo ububi no kuvuga rero kome nkuko mugenzanje waho muri Chicago yabivuze amategeko arakora icyo tugishimira Imana ko akora kandi yubahirizwa ariko n'ahari uko urabona yuko impande zose uko ari zibiri ubu nka tuvuge nda guhakarorera aho mbaye jendeke gutanga akaruhuko kandi ejo nashobora kugenda ahantu kuri moro yo muri indi moro hano muri Iowa amabarabara yari yugarijwe n'abashigikiye Donald Trump nta muntu yashobora kurengana ko nakarorera kantera makenga
ega ya matora emotion ahe deo gracias ni nahamira mwavuze ikibazo cha cyikogwa cyo guharura amajwi cahagaritswe mu Pennsylvania ivyo mu ya isiguro nkikwani
je n'ubukuri hayo kundo ibintu bizaba gutuma umunagarika matora ubiye ni kwera abantu barushe batashobora kubandanya biye ni kwera ibyo bakoresha mu guharura atabihari bivuze agira bati ari ikintu kibuze tukirinde kizozeje kuko amabilete ahari ntacyo bidakuyaharura n'abandi bahorahoroska amasaha arenga cyane mugabo ikibabaje ni uko bavuga imuje nk'ibyo murabona ndino mugabo ndarumva inkuru nyinshi cyane kandi ziba yiyo ni uko abantu bose bahagaritse ni uko hari umwe yari imbere mugabo akaba hatwarwa n'uwo batasangiye umuganda batasangiye ukote politiki kumba sitamba porobleme nous avons déjà quoi de sustainabilité, de sustainabilité. Alors pourquoi est-ce que je viens de dire Amne, ma caméra se douhaloura avant de se douhaloura, après ou pas là. Évidemment, on est à la décision. Allez, à ma télé. Nous avons à ma télé. Tout le monde dit, va ma télé, connaît, il est éboué. Pourquoi va ma découvrir ce point fondamental de tout le monde va se devenir. Nous connaissons bien avant les élections d'assemblée en collège d'avocats. Nous avons invité la démocrate à l'invité de la population de 625 avocats. Mais nous avons dit qu'il y a une vie. Nous avons dit qu'il y a une vie. Nous avons dit qu'il y a une vie avocat contre. Ni kuba avuka bose bashize hamwe nuko bari batwaje bawo ngorane barinde kusinga kubura na Buhari donc ideni bintu kiyo dupe anote bien avant cyere rigacema mu kurana n'urubanza cyangwa n'ende bicira simishigani n'abandi bazo bishinga cyose manda abandi bagiye kare bavuze yuko biteguye yuko kandi azuhava yitwara muri kusigeni Ce qui est mal de quitter pour la peau, lui. N'a pas de la peau.
Hakizimana mushana hadeo de gracias nkinamira avuze ikibazo gihambaye cyane gose ka cyigikorwa cyo guharura amatora cyahagaritswe mu mareta amwamwe mu kubganyu umutegetsi twari ntara ari mu gambo tandukanye n'uwo ari mu wundi mugambwe arashaka kuhagarika icyo gikorwa ibyo arekuriye n'amategeko cyangwa ibintu bidashoboka na gato cyangwa nka secretary d'etat muri iyo ntara ari mugambwe arashaka kufata ingingo ngo nuko izo ngingo zoheza umugambwe wiwe
oya igihe bikunda ndwi nta itanimwe ngaho ishobora kugira ibyo ibyo barigeze guhagarika kubera nyine byerekeye abakozi bafite uko bangana mugo ni guhagarika gusa nk'uko bahagaritse saa sita y'ijoro hama bagashaka ibyo byarabaye kugira abakozi baruhuke badafite abakozi benshi badafite uburyo bwinshi kugira bahagarika gatoyi barageze muri aho bariko baratora aho bariko barateranya amajwi hama uno munsi mu gatondo sizo ry'imate bashatora babandanya ibyo ni ibintu bisanzwe mugabo urumva nk'abandi bashaka bita rumengo bahagaritse none basura gucogwa oya umuntu wese yatoye ijwi ryiwe rizoharugwa rizofata igihe mugabo bazukurikiza amategeko ijwi ryose riharugwe nk'uko ryategerezwa ntibahagaritse nibaza ko yabaye konfuzio kubera bumvise umengo ngo sekretari yamaze ko ahagaritse guhagarara amajwi oya
bahagaritse kubera ngo kubera abantu baruke gatoya ko abantu bari kwarafasha ntibarembwa n'abantu babagira neza bafashe guhagarara amajwi urumva rero ko bafashe akaruhuko saa sita y'ijoro bagaca babandanya mu gatondo sizoyo z'imati ntibaza ko hari ibyo bintu bisanzwe n'umunsi wacu bariko baraharura ayo majwi nibaza yuko mu masaha adakuza cyangwa mu minsi iza bazoheza bagaheza guharura no ni cyo ni bada fari cyo ni cyo kuri cyo kwazo bwo ni yo bya kuye
yego me
kandi mashoka na gutiriye mwa chemeza
yego
Trump yaramutse ni byashaka kugira ngo amajwi y'abademokrata ariko araza ahagarike kuza mugabo mu mategeko ya Amerika cyangwa nta itanimwe irekura y'umuntu ahagarika kuharura amajwi ibyo ntibizoba
kandi abategetsi b'umuntu zitandukanye mu maleta atandukanye bamaze gutangaza ko amajwi yose yarungitswe azoharurwa kiretse aho nka za sentare zatanze amategeko ikiringo cya nyuma kugira ngo ayo majwi yarungitswe mu maposte abe yashitse tugarutse namwe kuri mwebwe John Ndayizeye hari amakenga mufite ku bintu bishobora kuba byarashitse hirya n'ino ugasanga igikorwa cyo guharura amatora kirahagaritswe mu kanya gato cyangwa kikazobandanywa buke
hano muri ayo wa uko nkurikirana amakuru umunsi ku munsi ntabyo ndumva nawe ndabibona nta naho ndabyumva n'umuntu abimbwira ariko nk'uko mugenzanje aho muri Chicago abivuze ndumva yuko iryo tegeko ritariho kandi ritokurikizwa kome ndabyemera yuko intara uko zingana hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika hariho intara usanga zifite amategeko atandukanye kandi afata ingingo zitandukanye ariko sinizera yuko ayo mategeko yoba afatikwako kugira ngo habe abakozi baba bashinzwe guharura amajwi ngo bahagarikwe cyangwa ngo bahagarike akazi icyo cyose sinobyemera nta n'icyo noba narumvise noba mbeshe
Professor Deogracie Nkinahamira mwavuze ikibazo gihambaye cyane rwose cy'abashingwa manza benshi b'umurengera ku mpande zose bishobora no kugira ingaruka ku biharuro bya nyuma by'ayo matora ku bwanyu ibyavuye mu matora bizomenyekana vuba umuntu yihweje izo manza zose ziriko zirashingwa
mu bisanzwe ibyavuye mu matora byarabanditse kuva ku munsi mu gitondo cyane kuba cyabonetse byose yaba bashinzwe amategeko bakoresha aramwe bari banaganira amajwi yose yashyize bakayataraza bakayareka kuko umunsi w'itora niyo tubana abantu ibintu bijya apres ikaza mu rakate rusange akamaro ko kubirindira nuko bashyiraho itegeko bakareka kubirindira kuko abatoye para korespondansi baba babirungitse kare kandi sino ndahoza ngo indefinima ntahoza ngo arindire indefinima zombi fometeranwa nibaza rero yuko nk'uko Trump yatangiye kwitwara uyu munsi bo nyine ubwabo bari bavuze yuko azoburanya la Cour Supreme ntiyaja kuvuga yuko azoha azoza kwitwara akabijyana muri Cour Supreme acavuga yuko rizavuka abandi bazoi icyo nibaza rero hagiye mu iby'abavoka uraza ingene ibintu bimeze urubanza rushinzwe rumvirizwa hanyuma rugacibwa urabona hariho imanza zishobora kubanza on vodegeta kandi akazoza urubanza rwa nyuma rushika on vodora kuzikeni nabyumva abose n'abavoka baza kumviriza hanyuma bagatanga ibyingiro byabo bagatanga ibirego kandi bagatanga ibireguro urumva n'ibintu bishobora gufata umwanya nibaza ko ayo matora agiyemo abavoka birashobora ndashobora kuvuga ngo nzohera muri ibintu bitanze mu nziza birashobora gutera kubera ibyo bintu byose biza byose by'ibintu kuba ndetse nibaza rero mugabo yuko gasanzwe se konseye redire n'aho bangana barakwiye kuja hamwe kugira ngo ndapfa kuja hamwe umuntu wese arakwiye kubona ko rero intere z'oramiri intere zitazi ari iya mbere hanyuma umuntu wese akarara iby'ukuri kuko muri leta zose umuntu wese arazi kurangwa ahagaze arabona abanyegende batoye tuzi ko bavuga ko bashyira muri ubu masi n'amayepolisi y'ubuhinde bibindi mugabo nta muntu n'umwe atazi ko ahantu yatsinze atabwiza ko atsinze noneho la grande vérité ni la grande première nuvuga ko akwiye gushimira nuko abanyamerika bagiye gutora ku bwinshi ku buryo ari marodur y'abahora bagenda sase de makepusha de kabinet kandi rero le resulta izoba ari zerekana
Mushia naelewa sa Hakizimana kubwanyu izavuye matora zomenyekana buba umuntu yihweje izomanza zose eka n'amakuru ariko yatangazwa eka n'ibiharuro bitarashikirizwa gushika ubu
uravye ibiharuro biriko biraza bigenesha uravye hariho ibisigaye bikuru Wisconsin na Michigan zo zomenyekana kuba cane izo zimaze kumenyekana hama Nevada niyo nikajamwo izo zitatu zirashobora guca zituma niza aja nko kuri Biden wa otomatikima zocaronka jesa amajana abiri na mirongo irindwi zorakwiye guhera atsinde hama iyindi isigaye naho yofata igihe kirekire hamwe izo zitatu zoja kwa Biden nibaza ko Trump azoba amaze kubona aho ayoburana azoburana mugabo heza bikamugora yuko abandanya adatatu hama mugabo ivyo vyose naho vyofata igihe nuko abanyagihugu bakwiye kumva yuko hari amategeko kandi azokurikizwa kandi amajwi yose bazoyaharura hama utsinda atsinde naho vyomenekana hejuru rusha rumwe ntaco nibaza yuko Amerika igumeba ikora inzego zigume zikora tuzobimenyaho tubimenyeho mugabo ndaza ko abantu bashaka kubabimenya uno munsi canke ejo hahise ariko nibaza ikuru nuko abantu bitonda kumenya yuko abariko barakora amategeko ariko yakurikiza hanyuma tuzoweza tumenya uwatsinze yukuru nuko bamwerekana ko yatsinze biciye mu mategeko atakuba ku DM
John Ndayizeye ku bwanyu ibizova muri ayo matora bishobora kumenyekana mu minsi ya vuba uyu munsi ku mugoroba ejo hirya y'ejo muri iyi minsi ya vuba
jewe ku bwanje uko ndabibona sinova ngo nuno munsi canke ngo n'ejo kuko nibanze ry'amakuru baravuze yuko bishobora gufata indwi imwe indwi zibiri iminsi itandukanye nk'uko babivuga urumva sinovyemeza yuko bishobora kuboneka uno munsi gusa jewe nizera yuko abanyagihugu nk'abatwege turindiranye igishika utsinda ko ariho kuko urazi utsinze niwe dukurikira niwe dutwara nitwomuhakana ariko umwanya turiko turabona biriko biratwara ni rya mbere mu mateka yanje kuva ninjiye muri iki gihugu ndamaze imyaka myinshi irenga 25 ni rya mbere mbonye mwirikirana amateka y'amatora bibaye nk'uku ni ibintu biriko bikurikiranwa n'abantu benshi nabo nyene bariko bariyumvira ikibazo boronkera inyishu nk'uko natwe turiko turabatswa na wewe umumenyeshamakuru
Professor Deogracias Nkinamira hari ijambo mwashikirije rikomeye cyane rwose rivuga ko guhakana amatora atari canke impari ziza canke abategetsi bagiranya ibintu byinshi mu gihe cyo kwiyamamaza ari ibintu bitarisanzwe muri politike yo muri Leta z'Ubumwe za Amerika ku bwanyu ivyo bifise izihe ngaruka
ingaruka cyane kuko urazi ibyo bagiritanya n'ibintu bikomeye cyane ibintu bikomeye cyane rwose zimwe ibyo biramaze kubona mu majornal journaliste bandika bavuga urabona nka sanzo mwagize ko ngo atatanze amakori yuko ngo uba yaragize bijyanye n'ibindi bisanzwe hari nabo bakavuga n'ibindi wa mirimo yoroshye birimo ku muntu mutoza ndangatwaye Amerika hari muryango wundi nawe baramwangiriza cyane cyane ibintu byerekeye Abashinwa yerekeye la collision entre le Parti démocratique et le PCC c'est un absolument parti chinois mugabo bakamwangiriza n'ibindi byerekeye n'isosiyete yitwa Mitsura iri muri Ukraine aho rero hakaba harimwo son fils Parente donc ibintu byandikwa yabwiye n'ibintu bisoma kandi umuntu wese ashobora kubonera akanyironga hanyuma basabwe yuko ibyo birimo n'ibintu byatera ingwano ibihugu bimwe bimwe kugira ngo basore kuronga ukundu bagura abana donc bamwe izo dosiye ugrande dosiye kubera pedofili ikomeye cyane iri demokratiquement abantu bose bo nivo mondial irimo l'histoire des tunnels autour des villes bingamara byose ndetse ko byandikiye iwanyu mugabo ino hari abantu batandukanye namwe tukabisoma alors urumva nk'amakosa nagirizanya harimo n'ekintu ubanza kuvuga ngo tutanze dommage yuko abakuru bitoza gutwara Amerika bashobora kwiza kuri ibyo no kwagirizanya ibintu nk'ibyo et puis moi ça bouge même des preuves ça veut dire on a publié même ce qu'il y a plus de 180 000 activités il est déjà acheminé sur les questions de bien coup de rang ça va les couleurs d'enquête ça va être les activités de fini les activités de malgré les prestations financières les activités de vie les choses de bien coup de rang zakabiza kwa vitema ni detrez mejele yuka nivere yi muron zotu zato no piti yote wana vitema waka yi ni choni yi vaisari yi no zotu wawe kaza kawone hachi kutu yi zotu wa magiri ta zotu ya kazi mfiye teta wani yi kuko mizu wali hali kandu mumba nanyo yote mkotile la azawa vitema dosye alishwa kuitu koruma kabugati mbilai ni mbili ya prozo mbili 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 na vitama ria heji wala buka wati yo ibuzo buzigwanye asigara ubwatsi bwo baonera bo bazigwanyare ese kuke niba zanyu ko se tibia ujuru ipo atsolima niko je bindi ubye ari shira hamo na kaza makosa bagahanwa kawo biragoye kandi se zidi pati ku ministishwa na partite da ko igushishi gushira na militant ubaye ke ku akorera yaravu zati ndakiboye dewa tsadze ndakiboye ngo mati ari
murakoze Leonce Hakizimana icuka kiri cyaranze ibihe byo kwiyamamaza nkuko umushyanahe Negocia Sinamira abivuze mu kivuga ko iki cyo cuka kirashaka kugira ingaruka mbi kuri demokrasi muri Amerika
si byiza iyo abantu bameze nk'abashaka gusubiranamo byerekeye amatora mugabo urabye la politiki Amerika nuko yamimeze ndibuka mu bihumbi bibiri
watwaye nawe nyine agatangura kwerekana yuko ari umu atwara abanyamerika bose adatwara abamushigikiye gusa ubuzima rwaza kubandanya na cyane cyane byose mu gihe umuntu abazi yuko yabo watsinzwe akamenya yuko amategeko ahari bwirakurikizwe njye neza adakoresha icyo gikuru hamwe isigaye si byiza mu nyitagwaye ntoyi kubona abantu bamwe batangura kuvuga yuko bamwe bibye abandi bibye sibyiza mugabo tumwe aza kuyoba ikintu kivuga yuko Amerika ubuzima bushaho mera nk'uwagatoya n'ibintu biba muri politiki amerikane mu kahise byarabaye birabaye kandi bizobandanya bibane ngira niyo demokarasi yo muri Amerika itandukanye n'ibindi bihugu uko ahandi usanga umengo umwe amaze kuvuga ko atsinze rimwe hajamo inguvu nta na kimwe avuga imwe umuntu aravuga ibyo ashaka byose akanatukana mugabo mu nyuma byose byaheze araheza agakurikiza amategeko ahamara kweza n'abatsinze
John Ndayizeye icuka kibi eka impari zihari mu gihe zerekeye amatora mwebwe muzivuga ko iki ingaruka zazo zabarize
ingaruka zabyo ziribonekeza nta wurinda kubirondeze kure kuko nk'ubu turiko turasubiza amaso inyuma President Donald Trump na Joe Biden bahanganye baragiritsanye ikintu gikomeye cyane rwose nk'ubu nk'akarorero Joe Biden yagirije perezida yuko atashyize ububasha bwo gukingira abanyagihugu kuri coronavirus yirikiratikiza inganda hano muri iki gihugu icyo ni ikintu gihambaye cyane ikigira kabiri kandi gishobora kuzana icuka kibi nuko President Donald Trump kandi nawe nyene mu bisanzwe jewe novuga yuko utsinzi murantunga sindi umu politike sindi
nuri muri politike nta naho duhuriye ko je ndugusibira asanzwe umunyagihugu asanzwe ntora mu bandi nta nyungu nimwe mfise yo gutorera hejuru mu byubahiro bikomeye jewe ndimo ariko nkuko niko ndabivuga ubu aho icuka kibi gishobora guturuka kandi ari naho hari bibazo na Amerika ikeneye kwiyumvira ngiki nuko muri kahise kumu prezida wacu yariko arashikiriza ingingo ni na Joe Biden ariko ndiko mvuga ibyo mbona mu makuru si jewe ndiko ndabivuga urabona yuko yari karavuga bibonekana yu amwagiriza yuko atiyumvira imbere y'ugusohora ijambo nyamukuru ry'icashatse kuvuga no kuvuga vugiraho ico ni kintu ca mbere gishobora kuzana icuka kibi ikigira kabiri nuko muri Amerika tutunzwe n'abantu bava hanze muri kaisa abantu numvise harimo professeur ndibaza yo yarize ibihu historia yo hanze arazi kaisa kiki gihugu gitunzwe n'imvamahanga mugabo Joe Biden avuga yuko Trump President Trump atitaho abibukira ico ni kintu kigira kabiri gishobora kuzana icuka kibi ari naco gituma nuno musi bipfanye n'ibiheruka kuba kandi kiri hagufi turabira hagufi murabona yuko abirabure tuvuge nk'uriya yiciwe muri Minnesota bica bintu byarashwashwabuye abanyamerika cyane kose ico naco nyene kiri mu kindi kigira gatatu gishobora kuzana imvururu y'igihugu ibyo byose n'ibintu bishobora kupfamo imbarutso yo kuzana ibintu by'imvururu muri iki gihugu muri aya matora
yego me professeur de Garcia Sanginamira hari ibintu mwashikirije mumvuga cyane cyane ibiri ku biraba ngaha muri Amerika nkuko twabivuze n'amatora n'ubwa mbere habaye amatora ameze gutya usanga nkuko mwabivuze igihe cyo kwiyamamaza kirangwa n'amajambo akarishe abanyapolitiki bariko barahiganwa bagiranya eka uruhagara ruhagaze ku ndyane z'amoko nico kiza cya corona ariko muri iki gihe kandi ubirabira hanze ibyo n'ibintu imari mu matora n'ibintu bitari bimenyerewe muri Amerika ishusho biha Leta Zunze Ubumwe za Amerika ntihirihe buki
reka ni kuri tuvuge ibintu kuri abandi baba bakitse n'inda kuvana Trump yarwaye n'abamatize ngo na marjere pandemi tuzi ko yakisabye ko ni pandemi ndetse turi mbona na akisabye pa komisa donc la pandemi yarwaye acha genda muri pitari ministeri yamaze katuje akakana buga questions ko hari umuti ushobora kuyivura kana bivuga sase zipati gaye sase pati dimo principal muri kampanye ye kumuti uhazi bon ibyo bigaruka ko ibyavuye Wuhan mu Bushinwa muri propriete de laboratoire na le propriete de brevet n'abandi bizo se murabi zimara tumi kujyana n'andi cyarari bizo mu gihe cyo kugandana nuko icuka kiri teva na rufite iri kumwe wese agifanda ikintu petetre ifite deze interes ntibamushyigikiye ari mugasanga bamwe baracana iruhande ukuri kuko iruhande ukuri nibyo rero babaza n'abantu bashobora kwinjira ati mbere mu mbyeyi afite nyinshi nona iriya kibazo kiri twe dufite basikire bitandanse gihari ubuvuzi nkunda yashobora kuvuga ati iki kintu uyu muntu ndamutora kubera kama ari mu demokrasi akavuga ati mu demokrasi naho mutora ari makosa yagaza amakosa ya naye naye bakamwita mu cyahirya ndaje kubyo ekute iya kintu ni histoire de grand patron de terre kama se pasta kimen utu dunyo kase de kubide ekine ari interior de dio ndivita mu pizza gate de pasta de bitter pizza gate yari hari donc on y va de New York. Tout ça, ce sont des trucs, je dirais déjà, en fait, dans la presse internationale, dans les bougas du Pérou, dans la Maison. Les oreilles, bien sûr, nous, ils nous, ils nous avaient, quand ils disaient quoi, là, ils arrivaient à nous avoir chose. Et tout ça, mais ça part. Donc, on va dire, qu'est-ce qui a poussé les deux à rassembler des centaines d'avocats, comme on va dire, comme des femmes. Ce qui a fait une preuve quelque part. Pour tous les deux, on a donné vista à un monde hajya ikindi ko nditoza mwere kagira ankore ibyo cyisanze avuka undagira ngo deje cyangwa nganda bakandi bwo kuza kumuburanira tagire kije bya mategeko nabonye ndi bagirizigire hajya gutaye kindi cyo kwisha cyo kwiye atambuye rero ibyo byiyeho yuko l'America ya tizane tam
mushi na hele ons na hakizimana icyo kibazo ni kibazo cy'ukuntu muri leta zo muri Amerika ariko haraboneka ibibazo nka bimwe twari tuzi mu bihugu bikiri mu nzira y'amajyambere aho twavuga impari zijyanye n'amatora reka abategetsi bashamiranira cyane rwose ku bwanyu ingaruka z'ibyo bintu ni izihe ivyo bintu byoterwa umuti gute
sinabibona gutyo uranze imyaka iki kingana cyose giheze n'igiturimo Amerika kuva aho yamye babandi bashwana mu byerekeye bageze amatora ni ibintu byameze aho nta kintu gishasha kihari igishasha kihari urabye kumbe ubwa mbere ni uko dufite tekinoloji dufasha yuko tubishyira ahabona icya kabiri ni uko urabye urabye turimo bya mirongo uno munsi ni uko ubona ko Trump aheze akabiduza hejuru kurusha naye ahantu iyo turabiye imyaka izo yo twabaye amatora amye induru zamye ziba na cyane cyane iyo hageze amatora yegeranye cyane hamubona yuko ubutsinda n'utsindwa begeranye rwose ubona ko ngira amajwi batandukanye aza kuba make cyane byaraba kandi bizobandanya biba mugabo icyiza cyabyo ni icya mbere cyerekana yuko demokarasi iriko irakora niko ndabibona icya kabiri niyo n'igihe byaba haheze utsinzwe amaze kwemera ko yatsinzwe uwutsinze aca yishyira abantu hamwe akabereka abantu batwara bose hama demokarasi ikabandara nibaza ko nuba ariko bizoheza bikamera Trump niyatsinda azaguma gutwara uko yatwara atwarira hejuru akora ibyo yakora uko yabikora sinazi ko azahindura na kimwe Biden atsinze nibaza ko azogerageza mu majambo kumena nk'uwamba bamwe bari basanzwe bacagumuka akagerageza yuko abeza ko batwara bose mugabo urabye overall nyine bizose ibintu byose arabigenda sinibaza yuko Amerika izohinduka ikabura demokarasi yari ifite n'abantu babifise nibaza ko bararivuga mugabo rimwe biterwa n'uko umuntu ibyo turiko zigira abantu bose barafite ubwoba barashambiye babona ngo Amerika ni bugesera oya soko bimeze kandi icyo biva ko nuko hari inzego zitomoye zifite amategeko inzego imwe imwe iramenyesha ikora ingene zifite amategeko umupolitisi yazise agaterwamo aterwamo mu nyuma akamenya yuko aheza agataha akaza mu cyumba ciwe agakuriza amategeko nk'uko nk'abandi bose abantu bagira ubwoba nibaza ko bizohera turashobora tukabona itangora
ku bwanyu umweho John Ndayizeye
yuko yabanze yuko ari igihugu cy'amategeko cyinshi ndabyemera ko ngabo iki gihugu cy'amategeko ipfo ko amategeko akurikira ikindi ko nakubwira mbe antifa muri azi cyane cyangwa mbere antifa bivuze twite
ego me hariho n'indi mirwi yindi ise n'andi mazina atandukanye hariho Proud Boys n'imirwi ego
ise ndi group the org icyo ngomba kuvuga ni iki nuko n'amategeko hari kandi n'ukuntu bigari uyu muntu yatsinze cyangwa yatsinze ifo yuko ibibi yakoze abyishyura ngomba kuvuga ngo tumye kurwana kugira ngo jeje itsinde ibiri nakoze imbere isize kuvugwa sitana amfitire umuvege bizana nibyo nakoze kuvuga niba bafite amakosa bose elefanti loma epi ngo urabona jesi n'umuntu yavuga ati buri muri demokarasi ku maso dufite uwe twizonda redenishe hano mu dosi watangiza bita abana batugurire chez républicain c'est pareil il y a plus de personnes en forme aujourd'hui et vous allez en outil et bien le charisme ya Trump la voix quoi sympathique parce qu'il réagissait le coup agira amareaction immédiate agira ikindi byose déjà peut-être abantu bakunda kureperezida cyane barakunda reaction immédiate reaction spontanée yerekana afite na transparence alors ce que je veux dire c'est kuvuga ngo ndi pour Trump pour Biden nibaze yuko amakosa niba ari igihari igihugu gikomeye ivuga cyerekana ko uwagize amakosa agize amanywa akamucira urubanza ese tsan ko bose bahari bavuga ati nakaye kozi mwaka vuga ati jeje preze notre preze jeje preze siri ya jeje preze pourquoi ne pas les mettre à dire sur la table hanyuma abantu atsinda cyangwa atsindwa akishyura kanene akagira umuntu amubaza ati ibintu nibyo wakoze nibyo
reka ijambo ryanyuma turihe umusiganahe John Ndayizeye cyane cyane ku byerekeye ibintu biri kubirashika benshi bavuga ko hari ibintu byahora biba igihe cy'amatora mu bihugu bikiri mu nzira y'amajyambere aho hakaba hari amajambo akarishe hakaba hariho amajambo yo gutwara yo kwitwara cyangwa guhakana ibiriko birava mu matora John ingaruka y'ibyo bintu ni mu kanya gato
yewe n'ukuri ndavuga ati n'ibihugu byo muri Afurika byari bikeneye gufatira akarorero kuri iki gihugu kuko nkurikiranye ingene byatanguye mu miyamamazo ya hagati ya Donald Trump na Paul na George Biden ni ibintu ubu turiko turavugana aba hariko amabombe amasoro abanyagihugu bariko barahunga bariko baragirane bipfanye ni imvugo bakoresheje mu guhangana nabo ariko ngaha murabona yuko hari amahoro haratekanye ni ukubwira yuko ndibaza ko ata state nimwe ndumva nawe mumenyesha makuru uri Washington ndazi ko ngira ngo atahantu uba urumva yuko hari aho bariko barashira nako insoro zivuka n'ahantu hatekanye aka n'akarorero twege abafurika twari dukwiye gukurikiza kuko katwigisha byinshi twa dukwiye kumenya yuko abanyagihugu aribo bafise ifora yo gutwara igihugu atari uwiyamamaza ngo atware igihugu kuko n'uwiyamamaza ngo atware igihugu yiyamamaza kugira ngo aronke intebe yo kuba umukuru w'igihugu abagihawe n'umunyagihugu rero je icyo ndiko ndiga uno munsi ni ibintu bikomeye kandi bimba n'ingufu zo gukurikirana ibintu bya politike kandi bimba n'ingufu zo gukurikirana abantu baza bavuga ati twege turiko turabiyamamaza mugabo ata bintu bazana wumva umuntu abyigiraho nyine rero je kuri ibi icyo novuga ko kuri ibi byose je novuga ati reka turindire abanyagihugu nibo bafise uburenganzira bwo kuvuga ati twe twatoye uyu uzotorwa nawe niwe tuzotwarwa nawe je nta kindi norenza ko kandi n'icyo murakoze
kajambo kanyuma kuri umwe kuri aya matora muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika aho tutarabona uwatsinze amatora iminsi ibiri igiye kurengana Professor Deogratias Nsanzintahamina
yego murakoze jewe vrema ndibaza ko kajambo kanyuma novuga nzanasumira bavuga yuko umuperezida wese yatowe na Iowa ariwe yatsinze mukandida wese yatowe na hayo ayo yatsinze do priminister Swazankas juste après la mort de Kennedy urazi ko cette histoire de Kennedy isanzwe ihari baravuga ni meyor son fils Muyamusaliwa bagiye kumuhamba basa ko yapfuye atakumva ibyo byose ibintu bivugwa bwabo ntaraboneka ngo yidekane ngo amuririmbe ahita ko ari batwara Kianon zamaze kwiyumva ku Kianon irimo ibintu yego hanyuma rero ikintu navuga ni uko ubundi la conclusion de cette bataille electorale ikwiye kuba pisible iba pisible gute iba pisible kuko bose bakumva ko uwuriho yakoze amakosa ashobora kwishyura ibyo yakoze donc la justice ikabaho au niveau des États-Unis kuko sino sasere en très mauvais état en pire exemple baha firmar monde ariko twakizi ko ari tugize gukura ibyigwa ibyo byose rero bihari peut-être tubonora ukazi bwira ngo tubivuge tugenda muri kongrezo nemeza ko umuntu azotorwa na Iowa ashobora kuba ariwe azotsinda amatora or il est clair que Iowa tremblera déjà remporté donc c'est peut-être
ego me mushyana he leonce kizimana akashambo kanyuma mu kanya gato
ya no vuga icyo no hereza ko no ko ah demokrasi yo muri Amerika iracyabanda ora neza mu kwebwa ni bisanzwe yuko yabantu bari kwarashwana mu batarabona watsinze neza abantu bagira ubwoba bakabaza kumwe
inzundi yatsinzwe mugabo mu nyuma byose byaheze amategeko ya Amerika azokurikizwa batore neza amajuri yose atogwe hanyuma watsinze ndazi yuko azokemera ko yatsinzwe watsinzwe nawe nyine neko yatsinzwe ndibanza yuko atangorane vrema mu minsi ntabwo turayendiye ko tumenye watsinze uwari kandi ndazi ko tuzobimenya mu minsi
John,
Jewe no notekerera akakano ke kuba kurikirana ya matora na matora komeye kandi ndiko ndakurikirana no munsi na yagereranije namwe yo kuri Obama ikihe yari kari ya mamaza no vuga ati muri munca makashushe nkayo kuko nabantu benshi bayahanze amaso rero no bonera kagohe kubanyagihugu bari muri Afrika bari kwarayarorera nabari ngaha abarundi abafrika bose barindire ikipa mu matora mugabo nibakurikirane ibihuha bisigaye twigireho kandi no gukurikirana ingene natwe muri Afrika amatora yo kwirikiranwa canke yateguwe nkuko ngaha ari karategura iki icanyuma kiyapfundikira nuko ngaha iyaba atarantu ari amategeko ubu abari ngwano ibirikiraba n'imbere y'amatora hagati ikavangatirana ugasanga ni ngorane zahabaye murakoze
John Ndayizeye murakoze cyane rwose kukanya amatora mu Ghana ya Radio Ijwi rya Amerika
bye bye
ndabashimiye namwe de gracias sangi na hamira
bye the one na John nawe wili
murakoze cyane rwose murakoze cyane rwose nawe mushya ntahe lewanse akizimana ndagushimiye turashimiye n'abanyuwanyu bose radio ijwi rya Amerika bakwikiranye ikiganiro mungire amahoro n'umugoro wa mwiza
bakunze baradio ijwi rya Amerika mutuye mu burasirazuba bwa Republika ya Demokarasi ya Kongo tubararikire kujya mukurikira ibiganiro byacu ku maradio akurikira Radio Communautaire de la Voix de Mikeno Ibunagana ku murongo wa FM 99 n'ibice 7 Radio Ngomana Amani mu mujyi wa Baraka kuri FM 88 n'ibice 8 Radio Baraka FM nayo mu mujyi wa Baraka ku murongo wa FM 94 n'ibice 4 Radio Communautaire de la Vérité ikorera mu mujyi wa Kiwanja kuri FM 99 nao kwa dukurikira muri mu majyepfo ya Uganda mwakumva ibiganiro byacu kuri radio ijwi riyobora Voice of Muhabura ku murongo wa FM 88 n'ibicikenda ni radio ijwi rya Amerika iminsi yose kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru
Na hapa mbele ya Mungu, kwamba nakupenda sana.